Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi akaba yitavye Imana ku munsi wa kane hazoshingurwa muri Mali nk'uko vyemezwa n'umuryango wiwe. Bamwe mu banyepolitike bakoranye n'uwo mu perezida yarongoye Burundi mu kiringo kirenga imyaka 10 basanga yarakwiye gutahukanwa mu gihugu c'u Burundi agashingurwa na iteka ribereye abahoze barongoye igihugu.
N'umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza natuma taba yarabari mukuru w'igihugu urashobora kwanga kazoza k'umuntu mugabo ushobora kwanga kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika 13 ari nacyo gituma yapfuye bagusa gufata kwa mukuru w'igihugu yapfuye.
Uyu ni Frederic Bamvuginyumvira yabaye icegera cha perezida Pierre Buyoya tukiri ku rupfu rw'uyu yarongoye Burundi mu kiringo c'imyaka irenga 10. Abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri Republika Demokarasi ya Kongo nabo barafise ico bazokwibukira kuri Major Buyoya. Muraza kubumva handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya aherutse kwitaba Imana zohambwa mu gihugu ca Mali aho yaramaze imyaka 8 akorera. Yamara bamwe mu banyepolitike bakoranye nawe babona ko leta y'u Burundi yari kwiye gusaba ko yohambanwa iteka mu gihugu ciwe yatwaye imyaka irenga 10. Gusa abategetsi b'u Burundi gushika ino saha naco barashima gushikiriza kuri urwo rupfu. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryo kubika ry'umuryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya ijwi rya Amerika ryabonye niryo ritamura neza aho uwo muhisi azohambwa. Iryo tangazo rigira riti ndoguriye twa Mugina umutambukanyi abana n'abuzukuru ba Perezida Buyoya baramenyesheje inshuti n'abagenzi ko nyakwigendera azoshinguranwa iteka mu gihugu ca Mali aho yaramaze imyaka itari mikaba. Amatariki azomenyeshwa hanyuma. Umuryango wa Buyoya usubiye gushimira ababandanya kuyihanganisha ndugaye twa Mugina. Icyo gihugu agiye gushinguranwamo iteka yagiye kugikoreramo mu mwaka w'2012 agiye kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali na karere ka Sahel. Naho biruko bamwe mu bo byakoranye ntibavyakiriye neza. Kuri bo igihugu c'u Burundi yakoreye imyaka irenga 10 ari umukuru w'igihugu nico cari kuba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma. Frederic Bamvuginyumvira yabaye icegera ciwe kuva mu mwaka w'igimekime 1998 gushika mu mwaka w'2001.
Nakambaro kibara kubera ko barya bari ku butegetsi sibantare cyambara ntama nibanje aribo bazanye igihugu c'u Burundi kubaho basanze igihugu c'u Burundi kiriho kandi icyo gihugu cyaratwarwa n'imbere yabo kandi n'inyuma yaho kizoguma gitwarwa. Rero kubona umukuru w'igihugu apfa bakanuma uravye ingene bagaza yapfuye bakavuga uyo yapfuye bagahora na kambaro kibara kubera ko n'umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza natuma taba yarabaye umukuru w'igihugu urashobora kwanga kazoza k'umuntu mugabo ushobora kwanga kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishika 13 ari nacyo gituma yapfuye bagusa gufata kwa umukuru w'igihugu yapfuye. Urumva igihugu cyabuze ni cyabuze Buyoya Petero cyabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi babuza kugira icyo babivuze ko ngomba.
Abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi gushika ubu ntacu barashima gushikiriza kuri urwo rupfu. Iradio ijwi rya Amerika rigitangaza ubwa mbere ubwo rupfu niho Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko atawukwemera neza ko Perezida Buyoya yitavye Imana. Inyuma y'amasaha make Nyamitwe yavuye yandika ati nivyo ico bikoze mu bategetsi b'u Burundi nta numwe arahoze umuryango n'igihugu vyabuze nyakwigendera Buyoya. Honorable Frederic Bamvuginyumvira abona ko iyo nyifato itabereye umugambwe CNDD-FDD washikanwe ku butegetsi na perezida Buyoya kukari wenyeme ibiganiro biwuhuza na leta yiwe. Gusa leta y'u Burundi yari yashimagije perezida Buyoya mu mwaka w'2014 aho perezida Petero Nkurunziza yari kwasaba bagenzi we ku isi kumufasha gushigikira Buyoya mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie. Iketa janya kwigendera Nkurunziza yagira riti perezida Buyoya yarerekanye ubutwari akatari gake arakunda igihugu n'abanyagihugu ndetse na Afrika yose. Niwe yatanguje ubumwe bw'abarundi imigambwe myinshi n'ibiganiro vya Arusha. Budakeye na kabiri leta yasubiriye Nkurunziza yagirije Buyoya gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 no kuba yaragize uruhara mu igicwa ry'uwahoze atwara Burundi Mercure Ndadaye gutyo atangura kurabwa nabi. Ubu igihugu ca Mali nico cemeye ko arico kizomukura mu gihugu c'u Bufaransa aho yaguye congere kimuhambishe. Umukuru w'igihugu ca Mali yavuze mu itangazo giwe kw'ico gihugu kitazopfa kimwibagiye kuko yagifashije kurondera amahoro no mutekano. Ico gihugu ni naco cari camuhaye ubuhungiro mu kwezi guheze kuva atanze imihoho mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ivyurupfu rwa perezida Pierre Buyoya tubandanirize mikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo aho abarundi bahahungiye kuri mikuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo bavuga icyo bazokwibukira kuri Major Pierre Buyoya.
Nk'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda hari ikintu cyiza n'ikintu kibi nibukira kuri Major Pierre Buyoya yatwaye Burundi. Icya mbere na mbere ndamwibukira ko nuko mu mwaka w'1993 igihe yariko ariyamamariza bahiganwana na Ndadaye Melchiori hafi ya Mutsinda yatubwiye yuko ushaka kubyara ugaheka ugatora Buyoya. Buyoya yahavuye atsindwa kandi inyuma y'ijambo yari yaravuze nyuma yo gusunga kuri iyo babyeyi barahekuwe twarahekuwe turabura ababyeyi turabura bashiki bacu turabura bene wacu turabura abajyango batandukanye. Icyo ni cya mbere. Ikindi kigira kabiri nibukira kuri Major Pierre ni ikintu cyiza. Imbere yiwe hari abaperezida hariho ishuri rimwe ryitwa lise ryiyungururizo uvuye mu mashuri yisumbuye mato mato, ariko Pierre Buyoya yashyizeho ishuri bita Collège Communale. Niwe yizanye ishuri Collège Communale ishituma umuntu atanasoma nota menshi yo kujya kuba muri lise ishuri rifise uburaro yashobora kwiga agataha iwabo mugabo akaba ari kariga nk'umuntu ari kariga wanashaka azashobora kuzura muno muri lise amaze kurangiza igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Icyo kintu cyarafashije abahutu abatutsi abatwa benshi kwiga amashuri. Icyo kintu ndakimwumva kandi ndakimushima ko yagifashije. Nasaba rero ko Major Buyoya yashobora guhambwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko uwo yakoreye icyiza azabona ko Major Buyoya yamukoreye icyiza. Uwo akoreye ikibazo mu ati imba niyujya niwe yatumye mpekugwa ujya niwe yatumye mushika ngaha bisho bisubira ko Major Buyoya hari n'umuhazo uva mu bihugu byo hanze aje kuraba imva ya Major Buyoya bivanye n'ibyo bakoranye byabugize byababibi bitume n'igihugu cyacu kizobananya kwinjiza amafaranga agaciro mugo kuvuga ko yohambwa ibamako ahantu atakwezi guheze arasubwe n'igihugu bwaho. Ni kintu n'ukuri mbona ko ari akagaruka ku gihugu ari umuvumo ku gihugu.
Mbo mu bisanzwe uru rupfu nta muntu yogwakira neza na nubwo biri uko perezida yari perezida yatwaye Burundi mu gihe cy'u Burundi rero ntihabuze abanyagiriye neza ntihabuze n'abatashimye kuko ntabwo umuntu washima byose ariko uvuga perezida biba brema waratubabaje muri make yego turi impunzi ariko turafite uburenganzira turi abantu nk'abandi turi abarundi kuko umwanya n'umwanya dushobora no guhunguka twashaka dusabe ko yaba byashoboka yohambwa mu Burundi mu gihugu cy'iwe cy'amavukiro. Ni naho hari umuryango wiwe ni naho yavukiye ni naho yabaye perezida agashihabwa agateka nk'aba perezida nk'abandi kuko ni perezida hama ibisigaye kuko twarumvise ko n'u Burundi bwari bwasohoye n'umutahe wo kumufata ariko icyo nicyo tuma ataza guhambwa mu gihugu cy'amavuko cy'amavukiro kugira ngo habe ishibutso cyo kuvuga ati ijya mva ni y'umukuru w'igihugu cy'Uburundi etwa Burundi kuko nawe nyene ni intwari naho biruko ni intwari kuko namakungu aramwemera
kuri igihugu Petro Major Buyoya muri make bo tacyari muto mugaba kahise turagira twagi tukamenya ni kuvuga ko tumaze kumva ingene ya yitabye imana kumva ingene yavuye mu gihugu akagenda duki kamurondera kandi tukakumva ngo yarapfuye aha ejo tubyumvise kwaragiye mu gahundwe ariko no byabimeze uko tukuma gafire mu no muri mali nkuko nyene biri tubonamye ngo yogaruka boibozana ikizere cyo akahabaga hambira mu gihugu tukamenya ati perezida Buyoya uyu ni uyu ingine imva yiwe ibikorwa bya perezida Buyoya ni kuri ntabyo nomeya keretse ko yatembagaje ubutegetsi bwa perezida Bagaza wi perezida Bagaza namwe ko yatembagaje ubutegetsi bwiwe arashaka kandi ku butegetsi mu nyuma hakaba n'ibindi tumumva ko byuko ashobora kuba yari yagize gandagugwa yagize uruhara rukomeye cyane mu gandagugwa rya Amerika yoro ndadaye urumva ibyo bintu tabyerumva turabyumva
njye tugwa Pierre Buyoya nagwakiriye nabi mu bisanzwe sinashaka ko apfa niba hari ibyaha yagirizwa kumucira urubanza birasanzwe hama bigahera ariko ikintu buri wakinda muziko mu bisanzwe nuko abantu batazi kugendereza neza Buyoya ari umuntu wari zikomeye rwose kuko Buyoya ari mu bantu batumye mu Burundi intambara ihagarara yaremeye ibiganiro biraba ikiya gihe cyo mu 2005 mwese murabizi ko Buyoya yatwara ikiya gihe niwe yatumye ibiganiro bigenda mu ntuze mu haba igese zerofe ibyo biganiro by'Tanzania biraba birakunda niwe yatanze igihugu kandi ata muntu amufashe mu izosi atanze kumukubita kudeta yego icyo kintu cyo nyine turakimuziko ni kuvuga ko bivuze ngo ari muntu arabyirizwa guhambwa mu gihugu nk'intwari mu Burundi ari mu ntwari zakoze ibintu bikomeye mu Burundi
mbo Buyoya yatwaye neza igihugu cy'u Burundi Buyoya yakoze ibintu byinshi nkuko ubuye aheshe abakoresha amata yava mu nka ziwe ibyo nabyo ni byiza kuko amata arafasha abantu benshi ndetse n'abana bakiri bato hari abana bamwe yigishije nzi
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandaniriza ku Burundi nyene ahavugwa abaganga babiri bakiri bato baherutse gutanguza urubuga ngurukana bumenyi bise Ndakira n'urubuga batanguje mu ntumbero yo gufasha ahanini urwaruka kuyaga izerekeye amagara yabo no kubaza ibibazo bibabakiye mu kiganiro maze kugirana n'umwe mu barutanguje ariwe muganga Frank Nziza yatanguye asigurira ingene umugambi wabo wavutse
ubwo rubuga ukumene rwatanguye twarutanguye haraciye imyaka myinshi turiko turagerageza kuraba ukungene twoteza imbere ibijyanye no guhanahana amakuru hagati y'abasanzwe bari muri gisata c'amagara y'abantu duhereye ku baganga n'abandi bose bari muri icyo gisata eka ndetse n'abandi bose baba bakeneye amakuru ajyanye n'ibijyanye n'amagara yabo tukavuga ati rero icyo kintu cyo guhanahana amakuru ni ikintu gikomeye cyane rwose kuko bibonekeje yuko utaronka amakuru atomoye neza kandi kuronka amakuru atari yo bishobora gutuma abantu amagara yononekara
hanyuma rero ubwo rubuga Ndakira rugakora gute ga muganga Frank
uko rukora ni nka kujya mu sandu mumenyere no kuvuga ko umuntu aragenda akiyandikisha mu ahantu ashobora wenyine gushyikiriza amakuru cyangwa ashobora kubona amakuru abandi batanze ashobora kubona ibigo bitandukanye cyangwa amashyirahamwe atandukanye yavuze ashobora kubica bivuze ko ashobora kubitanahana n'abandi ubwo twashyizemo ikintu cy'uko niba tubamwe bita abadoreta bashobora kuba bafite ikibanza cyabo no kuvuga yuko bashobora kuganiriramo ibibazo bimwe bimwe bijyanye n'amagara yabo mu buryo bisanzuye bagashobora no kubaza ibibazo hashobora kuba hariho n'abahinga babinonosoye bashobora guca babishyura buno nyine kandi babishyura mu buryo butomoye ibyo bitashobora gukunda kenshi mu buryo bw'ibiganiro bisanzwe cyangwa ari abantu babanje kwicisha mu bindi biganiro
ni mwebwe nyine muca mubishyura ni ukuvuga ko ariho umurwi w'abaganga mukorana bari ngaho baza barabishyura ku mwanya ku mwanya
mvuga ni nka collaboration patrice kimwe bita cyo gushyira ubwenge hamwe kugira ngo abantu bashobore kuzana ubwenge no kuvuga ngo bukomeye ubwo tuvuga tuti ubwo rubuga rwacu rurakoreshwa n'abantu batandukanye baba bafite ubuhinga butandukanye baba bari ngaha mu Burundi cyangwa mu makungu bashobora kuza bazabarisha mu bibazo nyine mu no mu migambi dusise turafite imigambi yuko hari abantu tuzoshyiraho nk'abakozi bazuba bagezwe nuvuga kugenzura yuko abantu batanga amakuru atari yo cyangwa bahubya abantu mugabo ahanini amakuru azaratangwa n'abantu batandukanye twebwe mu bisanzwe nk'abantu bazimye urubuga ahanini zisohokora igenzura ahanini kugira ngo urubuga ahubwo abantu barukoresha barubyirwa iwabo
urwo rubuga rero ubu rwaratangiye gukora abaruhurumbira ni bande ahanini n'urwaruka n'umuce wahe uhurumbira ndakira
ubu rwaratangiye gukora uringa ngorokana bumenyi ni wetsa kaburungu ndakira kaburungu kone ndiruraja ko abantu benshi cyane bose mugabo turabona cyane bose yuko hariho nk'abantu baba bakira ahubwo twarabuze ahantu duhurira n'abantu batugira ibijyanye n'amagara yacu cyangwa abaganga ubwabo nyine bakavuga bati twebwe twari twifuza ahantu tuza turayagira ahantu tuza turavugana ibijyanye n'umwuga wacu haba ariho nk'abantu nk'abaganga baba bari mu mice ya kure y'ibihugu kure bataza bararonka iminsi y'amahuriro yaba amanama cyangwa ibindi nubwo bataronka ahantu baganira ibijyanye n'umwuga wabo ibijyanye n'akazi ka minsi ibijyanye n'ibibagora bavuga bati ni kuri urwo rubuga rugihageze bikwiye kugiye kudufasha cyane ikindi nari nifuza kuvuga ngaha mu Burundi wacu twari tumenyereye yuko ibintu by'ubuhinga byinshi bya none biva mu bindi bihugu twebwe nta mu Burundi tukaza kubikoresha bivuye ahandi ni ukuvuga ngo Abarundi ntibari bwamenyeye yuko ngaha mu Burundi twebwe dushobora kubikorera ikintu cy'ubuhinga bwa none gishobora kudufasha gishobora kuba kiri no mu rurimi rw'Ikirundi abantu bashobora gukoresha ni ukuvuga ngo bisanzwe bashobora no kutubwira bati nimuhindure ibyo twabonye ko kudufasha bituma yuko ngaha mu Burundi nuvuga dushobora kuba icyo no kwita rupando de pa y'ikintu kuko hari ikintu hanyuma kikagenda mu yandi makungu cahere ngaha iwacu
ni ukuvuga rero ndakumva neza ndakira iri mu rurimi rw'Ikirundi
oya iraje mu rurimi rw'Ikirundi kuko mu rurimi rw'Ikirundi turatari ko turarondera amajambo y'Ikirundi yaba ahuriranye neza na bya abantu baba bamenyereye ku marezo sosiyo by'amalike by'ukomanta by'amalinya ni ukuvuga turatari ko turarondera amajambo neza yuhura neza n'Ikirundi mugabo ahanini iba kidutereje n'ayo majambo n'ahandi ubuhinga bubwo n'ibisanzwe tuba tumufite kuba ari ukubwira ngo gusa tubandira amajambo ahuye ni
Dr. Frank Nziza murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe kuba mwampaye akanya kugira ngo ndabishikirize
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ho mu rwintagondwa zitiriye idini ya Islam Boko Haram umaze imyaka 18 ukora iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika yo hagati mu burengero na Sahel wari yemereye ko ari uwanyuruje abanyeshuri barenga 500 bo ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubumenyi bwa siyansi rikabagiye gukira ubutegetsi bwa Nigeria iryo shuri riri muri leta yitwa Katsina iherereye mu karere ka Kankara giga ko abana b'abahungu gusa mu kiganiro maze kugirana na Fiacre Munezero ari Maiduguri muri Nigeria havukiye Boko Haram akaba atwari radio yitwa Radio Internationale Darason yashinzwe ngo ifashe mu gutuza iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cane cane biguriyemo Boko Haram hamwe na ambassadeur Frederic Gatere Tsengoga twari gisata kijeje gukumira matati mu muryango umwe bwa Afrika Union Africaine basiguye ivya Boko Haram ambassadeur Gatere Tse ni watangura avuka
umugwi Boko Haram ni umugwi wavutse mu 2012 ubundi bavuga ko ari umugwi uri kurwanira ibyidini bya Islam gukurikiza ibya Islam mugabo uko imyaka yagiragenda bavuye muri Nigeria bajya muri Chad bajya muri Niger urumva barafite rero n'abantu babashigikiye muri Cameroon bamwe bamwe mu by'ukuri uyo mugwi wunye ntukiri umugwi wonyine urwanira ibintu by'idini ni n'umugwi twe tubona umenga nka mafia ukuntu ikora kandi bafite ababashigikiye bamwe bamwe bari mu nzego mugabo bose ntibiyumvira kimwe hariho abakurikira idini hariho abakora ububandi n'ubudandaji n'ibindi byose mugabo hakaba rero n'abandi bafite icyabatumye bajyayo muri uwo muhari icyo kintu rero cyatumye bajyayo benshi baravuga yuko aho bava bibagiwe na leta bakavuga yuko hari ba injustice byatuma abantu biradikaliza hano bakajya muri iyo muri uyu muhari ije nyine bavuga kuri uyu muhari umugabo n'umuhari by'ukuri ubona yuko hako bogenda barabatuza batuma ingubu zabo zigabanuka ahubwo uko umwanya gumugenda niko bagumwa bakomera
ego ukivuka uyo mugwi mu 2022 warugizwe ahanini n'abantu muri Nigeria gusa canke bari bavanze abaharanira ico bavuga ko ari dini rya Islam no kumikorere yabikazi
ukivuka bari abantu bo muri Nigeria umugabo buhoro buhoro harajamwe nabandi igituma ibitigirize byagiye biragwira ni kubera iyo bigwikira bwoba hariho igitabo bakurikira cyitwa Management of Savage Dream gitabo cyanditswe n'umuntu witwa Bukhari Naji yari mu ijorodo wa Al-Qaeda yababwira yuko ahantu hose bari bagomba gutera bagatera akantu gatoyi hanyuma leta izocitera kurusha kandi iteye kurusha ituma abantu bashagura abantu bashaguye babarekwite babashyire muri izo nyeshamba hino nibaza rero kuko leta yagirishura agati akazi na muntu kamererwa nabi cyane rwose muri ibyo bihugu yaratumye n'iyo migwi igendera komera ni ukubwira yuko uyu mugwa Boko Haram ufite ibigwanisho bikomakomeye ushobora guhangana n'ibisirikare bikomakomeye kandi rimwe na rimwe bakanashobora no kubatsinda
ego Fiacre Munezero we ahuri Maiduguru haravugwa cyane Boko Haram tubwira uko hameze ukihashika umuntu ahashitse arabona ko ari ahantu hari vyihebe nk'ivyo ambassadeur ngo gahejeje kutubwira
ya Boko Haram bigitangura afe nakomeye cyane cyane mu 2012 mugabo bigitangura bari abantu banki ishuri iri ishuri risanzwe bita Ecole Occidentale hanyuma kubera icyo abantu bakwiye kumenya ni uko aho hantu kuko Federico Mugayo yavuze muri Basenti Lac Chad nyine bavuga mu Kirundi bakwiye kujya n'ibihugu bine Nigeria Cameroon Chad na Niger hanyuma n'ahantu ibihugu byahevye kubera ndakwereka nk'aha Maiduguri hari ku birometero 1,500 ku murwa mukuru Lagos mugabo hakabari hafi ya cyari ku birometero 250 ibyo Nigeria ikeneye ubutunzi bwayo mu manuko biburi mu buraruko ibintu bibera hariya ni kure cyane ntibavyitayeho mu bisanzwe umuntu yivuko hanyuma Cameroon nayo nabo nyine ni kure cyane gose yawunze abo bantu rero bakabantu b'abayisilamu leta yarabahevye ntibiga nta mashuri nta bitaro abo rero baje hatanguye umuntu yitwa Yusuf we rero yabuze abantu kwiga amashuri kuko leta yari zabahevye hanyuma barava mugwanya akabuza abana ko abahungu bajyamo n'abakobwa akavuga ko bekwiga ikorowani gusa hanyuma baramutera baramwica bamwishe itihinduka ishyirahamwe igitera bwoba rero aho Maiduguri ndi rero ni kumva kugira ngo ariko kibazo mu gisagara Maiduguri ni ibisanzwe kandi nka twe tuba muri ya burere bw'iwacu barazi ko ku murango usanga hameze neza mu gisagara hameze neza mugabo hafi yaho ngahonye mu makuru aheruka kuvugwa nahonye batwaye abo bana mugabo aho mu yinga biraheza yitwa Zabalmari barateye bica abantu 111 umva abantu birimira barabica ni hafi ku birometero 10 za Maiduguri nkuko nyine Frederic ngo gabivuze n'abantu bateye ubwoba urumva abantu by'ibihebe bumenya hari
ahamaga ambassadeur Frederic Badishi babarizwa hehani na Boko Haram
urumva twebwe icyo tuzi ni uko hariho ishyamba iri ahantu bita Anambra State aho bari hari ishyamba bahora bajyamwo mugabo kenshi abo bantu nk'uko Fiacre arabivuga n'abantu baba bari mu bantu nyine babarimbaho mu bantu barafite kapasite yo kumobiliza abantu kugira bakore igitero kimwe mugabo ibyo Shekau ariko aravuga wewe hari ishyamba yinyegejemwo niho bamaze igihe bamutera bagerageza gukora ibitero ariko byaranse barafite ukuntu bamobiliza abantu cyane bose biroroshe agaca bakora ibyo bitero abo bantu bashobora kumubiriza gute ashobora kumubiriza kuko Fiacre yabivuze n'abantu bashaguye cyane bose n'abantu leta yibagiwe n'abantu nibabye na bije ya Nigeria nk'aya mazone bari muri periferi urasanga kenshi atacyayitwa kashe muganagana biwutse n'ikindi kintu naho batwaye n'umunsi abahungu bashika 300 haracyariho n'abo bakobwa banyuruzwa aho bita ba Chibok Girls gushika n'ubunye hariho bamwe batoye n'abandi bataratora none mutigura gute yuko igihugu nka Nigeria tuzi nyine gikomeye ya Gude Fiacre bigenda gute ngo abo bantu bashobore guhaguruka bagatwara abana bangana gucyo bakayuza abakobwa imyaka na mirere ntagire n'umuntu umwe ashobora kumenya aho bari cyangwa batuje. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko hariho abantu babafasha kandi bari mu nzego.
Hariho abo ba triboke b'abakobwa, n'ubu harimo abakirondegwa, harimo aba bashasha muri katsina batwawe, baza baca batera abanyeshuri kubera iki?
Bajya abakobwa b'aba triboke bajya bavuga bamwe ko baciye abagore babo babatekera, babitaho iyo bakomeretse. Abo bandi nabo b'abahungu baca babahindura abagwanyi, benshi nibo bashaka. Mugabo hari ikindi kintu gihambaye gituma batera abanyeshuri. Twese ababyeyi, igihugu nta kintu kibabaza igihugu nk'iyo abana banyurujwe bagatwagwa gutyo onye. Kenshi nivuga ngo berekane yuko bakihari kandi yuko leta igomba guhangana nabo.
Fiacre Munezero, irumva n'ikibazo gishobora no kubarizwa mu miryango. Ngira ngo nkumbure abana bagakura bazi ingene bitwara n'iki. Aho mugenda gukorera ibiganiro muri ayo maradiyo yanyu ariko arafasha mu kurwanya rino terabwoba, imiryango mubona babizi iki kibazo, babona ko ari ikintu babwirizwa nimba babonye icyo bikeka bakakivuga?
Biragoye Diane ibintu byo muri kano karere. Urumva mumenya yuko abo bantu bangwa cyane uko bivugwa mu maradiyo, ntubimenye n'abantu ijana ku ijana z'aha bantu n'abayisilamu. Hanyuma ndumva zarabahejeje mu byo tuhora twumva nko mu gice cya Chad barabahejeje ku buryo bakoresha n'amahera muri Nigeria naira, ntibazi ifaranga ryo abinene risa. Hari uwo tugeze kwa twe ikintu wifuza cya mbere ni iki ngubu unye ati ni fila koronka karanga muntu ntazi cyane. Nubwo leta zarabahejeje ntimushobora kubyiyumvira ngukubiye ko 19 kujyana batiga nta bitaro nta na kimwe. Abo Boko Haram bumvaga bumva ni mu bugaragwa, hari abo bubakira ibyo bita amapfuyi bakabaha amazi kujya batiga bakiga ikorowani niyo bemerega n'abayisilamu. Hanyuma rero bariko barabatwara bahora babaha amahera bagasigana amahera umuryango biga bararonka amahera baratanga amahera. Urumva hari abo bakundirika, hari abo bahuje, hari n'abatabakunda rero batwara ku ngufu. Biragoye n'ukuri kumenya.
Mbega Ambasaderi Frederic, murafise ibiharuro vyerekana imyaka y'abari muri Boko Haram uko bangana, imyaka yabo, ibitsina vyabo?
Kenshi n'abana bato bato ntibaba bakuze, nico kinababaje. Nk'ubu nyine hariho intambara perezida wo muri Chad yaragiye haraheze amezi yaragiye kugwana nabo ku butaka bwa Chad. Hanyuma benshi mu bo bafashe usanga ari imikangara y'abana bafite nk'imyaka nka 15, 10 n'iyindi. Hari imyaka yose mugabo kenshi usanga ari abana batoyi. Ikintu kibabaje nagiye kuvuga ni uko Fiacre yakivuze, yavuze ati hariho bamwe bashyigikira ibyo ariko arakora. Nk'uburabye nk'abiyahuzi kenshi usanga ari abakobwa bakoresha abana b'abakobwa b'imyaka nka 23 bari batoyi cyane rwose. Ni ukuvuga ko harakorwa n'iki kintu cyo kuboza mu mutwe kubashyiramo yuko ariko abikorera Imana bazajya mu ijuru. Mugabo ibyo ni imigwi yose y'iterabwoba ibikora. Ikigiri ngira ngo niwandikwa ndabeshe mvuze nti umuntu arazi ingene wabangana. Mugabo ubu baravuga yuko ubunye urazi Boko Haram muri aho hantu hose bakorera yuko ubu bashikana ibihumbi bishika bya baba ibihumbi bitanu n'ibindi,
kandi bakaba bakwiye muri ako karere ka Afurika hagati Sahel n'ahandi. Hanyuma nka igisata cy'ijuru rya Amerika aho muri Nigeria mu rurimi rwa Hausa kiravuga yuko abakoze kiriya gitero giheruka kwera gatsina baje bagikora bari ku mamoto. Umuntu akibaza ati abantu bari ku mamoto bagatera bagatwara abana bagira mu majana, hariho ibintu umuntu adasobanukirwa. Ni gute boza ku mamoto hama igisirikare ntigishobore guhangana nabo kandi umva bari ku mamoto?
Icyo kandi bagiye ni kikaza na minda baza na mbere bigenda gute ngo ushobore gutwara abantu bashika 300 cyangwa ngo muze n'amamoto ntagire n'uwabona ntagire n'umuntu n'umwe amenya ibibaye. Ni ukuvuga yuko hariho abantu mu nzego bafasha, cyane ugasanga nk'ingabo aho batera ingabo ntizo zikwiye kuko baza ari benshi bajya gukora igitero.
Akaba ni ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro. Mwari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu na wenyine yakoze. Twemi ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose na hutaha.